Wibaziki. Wibaziki ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibaziki.
Kwa kure, andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio.
Wibaziki.
Uko gutegura amatora
wibaziki
kamera iyo ngingo je ntago nayakiriye neza.
Turabaramukije tubahanikaze muri kino kiganiro wibaziki kuri Radio Nzamba agatega kawe. Uno munsi tugaruka ku gatega k'abana aho igipolisi icafashe abana barenga 20 baja gufungirwa mu gituro cy'igipolisi muri zone Kamenge mu gisagara cha Bujumbura. Abo bana bakaba bagirizwa ko arabasuma biba amamodoka apakira ibintu na cyane cyane ibifungurwa n'ibidandazwa. Wibaziki kuri iryo hagarikwa ry'abo bana. Prosper Nzisabira nije nabashyiriza kino kiganiro kuri Radio Nzamba gatega kawe mu binga bw'ivyuma dufatikanije na Jospe Ndubimana dusure tubaye ikaze. Kiganiro ni wibaziki kuri Radio Nzamba agatega kawe. Mundwi heze hari ku munsi wa gatatu igipolisi cyarafasha abana bagera kuri 22 bari bagisibije mu kwiba mu midugu ipakira imizigo ica kwibarabara ryitwa RNE ku gituro cya Gardinoro muri zone Kamenge mu gisagara cya Bujumbura. Abo bana bakaba bajanywe gufungirwa mu gasho k'igipolisi ka zone Kamenge. Umuhinga yanonosoye iby'imibano yigisha muri kaminuza y'u Burundi Professeur Paul Nkunzimana akavuga ko abo bana mu ibarabara babaye benshi kubera injyane u Burundi buhitiyemo kuva mu mwaka w'1993. Wibaziki kwifatwa n'ifungwa ry'abo bana. Nzorubara Arivoire ari muri komine Rutegama mu ntara ya Muramvya, twumve icyo avuga kwifatwa n'ifungwa ry'abo bana.
Amahoro mwiriwe murakomeye hano mu kiganiro Wibaziki. Ku bw'aba bana bafashe bo mu ibarabara nukuri birateye ubwoba, birateye isoni, kandi urumva nta kundi bari bugira abo bana bateza ubujami barabara, kuko imiryango myinshi ibavyara irakenye, nironka ivyo ibagaburira, nironka ivyo bafungura. Rero muri iki gihugu cy'u Burundi habaye nyine njyane kwisanzwe kuva nona trua habajyane habaye kugira kwankana hagati y'abarundi haca haba ibintu by'ingorane byo kutangura kubaho nabi ku barundi. Rero kuba abana bari mu ibarabara ibyo bintu ntibitangaje, birumvikana rwose, birumvikana cyane ku bw'igihugu cy'u Burundi, igihugu cyacu cya Kenya, igihugu cyacu abanyagihugu ntibafungura uko bikwiriye, barakenye vuma, barakenye cyane. Rero usanga abantu bakomeza bagwirirana baba benshi mu gihugu, kandi igihugu atakukifashe ataku kabisa. Rero kubw'abarundi igihugu cy'u Burundi n'abarundi bakibamo bakomeza kugwira, babyara cyane abana benshi, kandi hakabyara abana benshi abantu atanicyo bifashije atanicyo bafise
ngo byananiye kwishure ngo biragoye kurugendo.
Kiganiro ni wibaza iki kuri Radio Nzamba gateka kawe aho twagarutse kugateka k'abana abana barenga 20 bafashwe baja gupfungwa n'igipolisi bagirizwa yuko biba mu miduga itwara ibintu ica kwibarabara RNE. Abo bana bakaba bafatwe kuri Gare du Nord ku gituro cy'amabisi kuri Gare du Nord. Undi agira ico avuga ku afite ico avuga kwifatwa n'ifungwa ry'abo bana akaba ari uri imwe mu nkambi z'impunzi z'abarundi mu bihugu cya Tanzania atashatse kwivuga izina kandi yasabye yuko bamuhindura n'ijwi
uko uyu muhinga bivuga. Icyo kibazo cy'abana bo mu ibarabara cyatanguye igihe 1993 bica umukuru w'igihugu Perekiro Ndadaye. Aba arundi baciye bicana, urumva rero nk'abari hagati mu gihugu barahunga, batandukana n'abana babo, bahunga, abandi barabica, abana basigara ari impfuvyi, baca baza mu bisagara. Baje mu bisagara, abagize amahirwe, hariyo hagati mu gihugu, baciye bashyiraho amasite. Mu nyuma rero, aho FDB giriye mu ishyamba baciye bafata ibigwanisho baza batera abo nyene bari mu masite batera abandi bantu basigaye mu mihana babaka utwabo abandi babica. Abana rero baca batangura kuba bari mu ibarabara tubabona bayerera n'ababyeyi babo ugasanga umubyeyi umwe se w'abana yarapfuye cyangwa yarahunze ntibazi n'ahari cyane baramutwaye bamwikoreje ibintu igihe baza gutera abo ba FDD. Hanyuma abo bana bakaba bariko barasega biriba amabarabara buzura amabarabara basega badafise n'aho baba. Benshi twarababona bara mu miferege imvura ikagwa izuba rikabajako batura mu mayarara. Aho rero abo bana nabo abandi baca babigana bababonye naho bakuze bamwe bamwe turababona yuko bakuze badafite inyifato nziza bakuranye wa mutima w'ubusuma wa mutima w'ububandi bari urumogi bantu bavya bindi bitakoro. Urumva rero ivyo byose byaba leta ibizi ibibona aho rero guhita kubitorera inyishu ubu iri gukoresha ingufu ku bana batirwanira ku bana bakenewe ko babategurira kazoza.
Kiganiro ni wibaza iki kuri Radio Nzamba gateka kawe twagarutse ku gateka k'abana. Igipolisi cyafashe abana bagera kuri 22 bari bagisibije mu kwiba mu miduga ipakira imizigo aho hari kuri Gare du Nord muri Zone Kamenge mu gisagara cya Bujumbura. Abana bajanywe gufungirwa mu gashyo k'igipolisi ka Zone Kamenge. Wibaza iki kwifatwa n'ifungwa ry'abo bana. Rukundo Sostene ari muri komine Musigati mu ntara ya Bubanza.
Benshi abatagira ababyeyi kubera ibitaro by'igihugu kirimo by'intambara njyane ababyeyi babo bamwe usanga barapfuye abandi bagabatotejwe usanga abana nabo ntibarabaye ntibagira iyo baca niyo bapfa icyo gituma nacyo baguma bagwira abenshi mu ibarabara. Ibyo byose biratuma abana baba benshi mu ibarabara. Ariko igikuru ni uko nk'abo bafashe nk'uko si guca babajyana mu gasho bakakomezayo bashobora bikigo babegereza ngo bakabaha inyigisho bakabatoza indero bagifise iwabo bagafise n'ababyeyi bakabadukana bakabajyana bakabashikiriza ababyeyi bibaye ngombwa bakabwira n'abajejwe intwaro ku mitumba bati abana basubiye kuva ngaha hamwe nyine bazobaza mwene niba baretse uko ho nta kizoshoboka kuko ubayeho nabi wese aca ari uburyo bwose agaragaza kuva aho hantu kandi nk'aba baramaze ntibaramaze kuromora nk'amuduga nyine ntashobora kugumirayo akutanga kumanuka. Icyo nasaba leta ni uko yore abo bose inzira fata iraba ahantu babajyana babegeraniza ntibabajyane mu gace kubapfungira babegeraniza ahantu babahindiro abigisha ibaye ngo babahigishe n'imyuga n'ibindi kuko kubapfunga nk'abana n'abana bakiri bato bo ntacyo bibabwiye babarekuye basubira ahandi yego nuko nuko ndeba.
Ikiganiro rwibaza iki kuri Radio Nzamba agateka kawe na Nduhumuremyi Yakobo ari muri komine Gisagara mu ntara ya Cankuzo na barafite icyo avuga kwifatwa n'ifungwa ry'abo bana
mbona ukunyene abo bana bazobura mu barabara batsokwa mababona batsokwa ama babona abana mu barabara ndakubari ntibazigira bahera ntibazigira bagabanuka mu barabara mu bisagara bitandukanye bazokwa mababona kuko none katatu mbona kikogwa ntacyo mbona aho kugikura kugira ibyo bintu bihere ahubwo bitera byunyuka mu gihugu ukene butera ubukene imiryango myinshi ntijya kabiri cyangwa igihe gatatu no kujya rimwe n'Imana umpe bavuga ati Imana ishime ko ndose n'iryo rimwe urumva ntanjye zikwiriye baronka abo bana rero baza kubw'inzara rero icyo kugwa ni iki icyo kugwa ni uko ubutegetsi bwogiragiza bukagira ingufu bukarondera ntuzi uko ngene bwoteza imbere igihugu bukarondera uko ngene buraba ingene umurundi wese afungura n'imiwuburi kabiri basi kubera byari gatatu byari kwiye kuba umuntu yafungura gatatu mu gitondo saa sita mu ijoro ariko kubera abarundi twebwe turamenyereye gufungura saa sita no mu ijoro ubu rero n'ubirose mu ijoro gusa nyine arashima rero ntibarondere ukungene igihugu bugiteza imbere igihugu bukigira igihugu kuko cyaratabagaye barabyunyuye n'aba bategetsi bacu baje kugitwara batwara igihugu ubu barabyunyuye rwose ibiciro byaraduze byakomeje biduga njye ndibuka uko nyine bakiza ku butegetsi basendede ngene ibifungurwa byarya nawe ifungurwa byari ibeyi ntoya cyane ntibyari bitsinshye njye ndibuka ko ikiro cy'ibihage cyagura amafaranga amajana atatu ikiro cy'ibiraya nacyo cyagura amafaranga amajana abiri ntego niko byo ndabyibuka
kiganiro ni wibaze kuri radio Nzamba gateka kawe turi twagarutse ugateka k'abana aho igipolisi mu ndweze cyafashe abana bagira kuri 22 bari bagisibije mu kwiba mu midugu ipakira imizigo icya kwibarabara gitwa RNE bakaba bafatiwe gitiro ku gituro cya Gardinoro muri zone Kamenge mu gisagara cya Bujumbura wibaze ko kwifatwa n'ifungwa ry'abo bana Kabura Lazaro ari muri komine Makebuko mu ntara ya Gitega tumve icyo bivuga ko
mwerewe cyowe cyo mana cyakorwa kuri abo bana bo mu ibarabara bagenda bariba barakwiye kubajyana bakabasubiza mu mashuri kubera nibwo Burundi bw'ejo bakabasubiza mu mashuri akajya kwiga cyangwa akabigisha imyuga icyo bateza imbere muri kazoza niwo muti kuko kubafunga naho igihugu ni bwa bundi kicaye guma kibagaburira nabo babaye ntica n'ikize mugabo kibagaburira amatara amazi bya leta icyo kibugo ni cyo gituma kujya kubafunga nta muti umuti ni babarondera ibyo bakora basize mu mashuri abajyane abigisha iby'imyuga biteza imbere icyo ni byo mbona tugira amahoro
ikiganiro ni wibaza iki kuri radio Nzamba agateka kawe tukavuga kwihagarikwa ry'abana 22 bagirizwa ubusuma mu midugu itwara imizigo iryo hagarikwa rikaba ryabereye mu kuri ku gituro cy'imiduga itwara abantu n'ibintu mu kuri Gardinoro ni muri zone Kamenge mu gisagara cya Bujumbura abo bana bakaba bagiye gufungirwa mu gashyo k'igipolisi ka zone Kamenge wibaza iki kwifatwa ryabo bana sinzi umunsi Faustin ari muri komine Gitobe ni mu ntara ya Kirundo
abo bana bo mu ibarabara bategeza kugira kugwira bakabaho hano mu bisagara kubera ibiciro byinshi byaraduze ntibakijya neza icyo kugwa rero nibarondere bashakisha uburyo rose kugira umwene gihugu aronke ishafungura afungure neza kandi bahimirize ko umuntu akenye abyara abana bake bisena kuko nta kuntu wo ukenye ukaca ubyara abana cumi kandi ukenye kuko jewe ibyo ndiko ndabona ibyo mbona mu Burundi umuntu akenye niwe abyara abana benshi ngo bazimenya ngo nanitso bagaburira ngo bazobaho imana mubishatse atani icyo bafise batubatungisha nuko rero ndabyumva jewe cyo kugwa nuko ubutegetsi bworaba bukagwiza imigambi mu gihugu bukagwiza uburyo bwinshi mu banyagihugu bwo kubateza imbere. Reka murakoze kugira umugisha.
Kiganiro ni wibaziki kuri Radio Inzamba gateka kawe tugarutse ku gateka k'abana aho umuntu iheze hari ku munsi wa gatatu igipolisi cyafashe abana bagera kuri 22 bari bagisibije mu kwiba mu miduga ipakira imizigo icya kwibarabara ryitwa RNE bakaba bafatiwe ku gituro cha cy'imodoka kuri Garde Nord abana bake bajya gufungirwa mu gasho k'ipolisi ka zone Kamenge. Wibaziki kwifatwa n'ifungwa ry'abo bana undi agira ashikirize icyo abivuga ko icyumviro kiwe akaba atashatse ko tumuvuga izina akaba yasabye kandi yuko tumuhindura n'ijwi
ararengerana kwa mutumva ngo ayo mashure batashe amashure mashasha binjiye ibigo ngo byo kurerera impfuvyi abana none ivyo bigo bitanga uwo munsi nyine bavyinjira bigaca bihera uwo munsi nyine abo bana leta yarabananiye bitaramaniwe kweri kandi ari umuvyeyi tuzi ko twese twihutira natwe abana bita ko turi abavyeyi leta natwe twita ko ari umuvyeyi yacu ari umuvyeyi wacu twese oya leta ntikoresha ingufu leta ntikoresha ubuhinga ari abahinga bariho abahanuzi mu bushirangagi butandukanye ari abajejwe n'agateka kazina muntu mu n'amashini amateka mu nama nkebuzamateka abo bose ntibakora n'amashirahamwe yitaka akateka kazi na muntu nayo hanze kazi kwinishu yo inishu yoboneka leta rero nishira umutima w'ikivyeyi ugarura umutima w'ikivyeyi reka uwo mutima wasinda bibazwa icyo kibazo ni kibazo gito cyane kujya bahora baterera iyo hatembereye umukuru w'umugambwe serereve de demuntu arazitandukanye kujya bahora batoza amahera yo kugira isabukuru y'umugambwe serereve de de ajya amahera ni menshi cyane arakwiye bavuga bati nimugire muterere abana nabo bari mu ibara tubakure tubafashe bijya byo kurya bahora batanga zijya nka zijya mpene amafaranga bahora batanga ajya bakata ku mukozi ntibabikore rero bareke gukorera umugambo wenyine bakore n'abana nibwo Burundi bw'ejo ntazi ko ikibazo cyo tereginishu neza cyane bidaciye mu ngufu.
Kiganiro ni wibaziki kuri Radio Inzamba gateka kawe umunywanyi wa nyuma akaba ari Kazungu Leandre ari muri komine Mumba mu ntara ya Ngozi akaba ari we agira tubwire agira icyo ashikiriza kwifatwa n'ifungwa ry'abo bana.
Mwaramutse neza cyo kintu mvuga kuri abo bana bo kuri Garde Nord umwanya umwe ibyo bakora ntibyari ibintu bishimishije cyane kubona barafashwe n'ibintu byo gushima ahubwo kuko bari bagisinjira gihantu kuko abantu bahazi bakorera barazwa yuko bari baramaze ibintu babyiba bakarundana ku modoka bagatwara ibintu nk'abagenda usanga biri inyuma muri kabine bakabyiba akenshi n'abantu bakuri imiduga hanze bo wumva ibintu byabo bari barabimatse niyo yindi miduga nyine mito mito usanga ipakira inyuma igize ngo irapfunga bakayihundura ku bintu byose birimo bagatwara umwanya umwe w'ibyo bakoze kubona barafashe bagize ikintu cyiza cyane kenda gikinguruka kuko bari bagisinjije hajya ahantu abahazi bahakorera nibo babivuga yuko ibintu by'abandi bari barabimatse ariko icyo nsha ngaya nanjye ni uko bagiye kubapfungira ahantu babagumizaho kimwe gusa nk'aho bari bakwiye kucamo bajyana mu ahantu bakabashyira ahantu hamwe bakaba bahe inyigisho bakabagorora bamaze kuva aho hantu bakabigisha imyuga hama bimaze guhera ku myigisha imyuga bibaye ngombwa bakanasubiza no ku misozi batukako
irumwete bumanigoga moyo
Mwese mwariko muratwumiriza muri kino kiganiro bibaziki aha niho tukigarukirije tubibutse yuko twagarutse ugateka k'abana aho umuntu biheze igipolisi cyafasha abana bagera kuri 22 bari bagisibije mu kwiba mu midugu ipakira imizigo yica kwibarabara gitwa RNN ni ku gituro cha Gardinoro muri zone Kamenge mu gisagara cha Bujumbura abana bakaba bajanwe gufungirwa mu gasho g'ipolisi ka zone Kamenge Prosperi nzisabira nijereko ndabashikiza kino kiganiro kuri radio Nzamba gatega kawe muhinga bw'izuma twafandikanije na Jospendu w'Imana na ubuta.
Wibaziki ni kiganiro kigumwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibaziki.
Kwa kure andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio.
Wibaziki
uko gutegura amatora
Wibaziki
kamera iyo ngiye nago nayakiriye neza